mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi tugiye kuvuga ku matora yabaye mu gihugu cya Senegal ku munsi wa Mungu uheze. Abatumire ni Denis Nyankurubike, umurundi amaze imyaka irenga 20 aba mu gihugu cya Senegal, aho asanzwe ari umuyobozi w'isosiyete igenga. Turi kumwe kandi na ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie, yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie na Denis Nyankurubike, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane kuri ayo matora ya kataraboneka yabaye muri Senegal, matora yabaye ku munsi wa Mungu agaha insinzi umunyapolitike heruka kuva mu ibohero Basiru Diomaye Faye, yaronse amajwi 58.28%, akaba rero ari amatora yakurikiranywe n'abantu benshi. Inyuma yaho habereye uruhagarara rwa politiki, abantu bariko baribaza ko muri Senegal naho ari demokrasi ikomeye hagiye kuba nko mu bindi bihugu byo muri Afrika uko siko vyagenze. Amakuru ariko arashikiriza nuko muri ivyo biharuro bitangwa na igihugu ca Senegal bigiye kwemezwa mbere y'itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Ukuntu vyifashe rero n'ibintu bisa n'ivyanezeje abatari bake, nashaka ubwa mbere na mbere umushiga nta Hedeni Nyankurubike hari aho i Dakar mu Senegal, mutubwire ukuntu ibintu vyifashe gushika.
Mwakozi mkubwa, mwakozi kundi jambo, na shaka kampozi kikulu kazi jirango wandamuke ya kwa wala ambasador, mwakozi chane.
Amahoro ne za mwakozi.
Komera. Mwakozi. Amatoa ya waa itaki mwanzi na jini mwazi kwa mwaka tu, itaki mwanzi mwini mkurta pele, mwina kanga itako vizwa, kama konse konsisonele ya hindi, ya hindi kushita kujika mwaka, kushika ezo, ami kugirango abagira rekuza byo rekuye ndaruko ni mu gihe haza ni kwa ni kwa aba kandida bo bezare meze matora ko byagenda.
Murakoze Denis Nyankurubike, ambassadeur Gamaliel Ndaruzanie, murakurikirana amatora mu bihugu bitandukanye vye muri Afrika. Muraza ukuntu kenshi na kenshi hama hari impari kubona ayo matora yo muri Senegal agenda neza uko yagenze, akaba yabaye inyuma yuko harabaye ibintu bimeze nk'uruhagarara vyabivuye kwigizwa ku ngingo gushaka kwigiza inyuma amatora. Ayo matora mwebwe muyabona gute, mwayabonye gute?
Murakoze cyane gose. Nibaza yuko nugukeza Senegal kuna kundingwa raishi tseko ikagumizaho kubiti kanya kubutegesi bakulikiza mateye kubi hae kubakera l'alternance politique au pouvoir yuko bashubije intahe kugendera kubateye kubi yemeje umwe ntage uno munsi dashenda hindiye muzondora kwibi nukubuga yuko Senegal nukuya bayakarero kuva itangwa independence bagiye barabise kanya kubutegesi biri clear yariza duteye ubwoba birya byabaye imbere y'amatora. Ariko jewe nibaza ko nokeza umukuru w'igihugu yahoraho yari sitora rikaba ku mugaragaro uwatowe akamwemeza ubwa mbere hamwe n'abandi. Ibyo rero nibaza yuko bituma muri Senegal abantu bizigira iyo ntwaro, bakizigira ko no mu minsi izoza n'uwaje azokurikiza amategeko nk'ayo bakurikije. Nuko twivuga twese hose nukuri jewe nokeza igihugu cya Senegal n'umukuru wacu mushasha n'uwahoraho yategereye yuko yokurikiza kubishyikanya ku butegetsi.
Si ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi utsindwa, ariko bubaye ubwa mbere umuntu avuye mu ibohero ashobora kuza kampanye yatanguye agatsinda amatora. Ibyo bintu mubiha insiguro nk'ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie?
nukubuga yuko iyo ntwaro ishingiye ku mategeko kusangwa yahora mu munyororo akaba atatiye urubanza rumubuza gutogwa hari n'abatogwa bakiri mu munyororo. Ibyo rero ni ukuvuga yuko Senegal yemeza amategeko y'itora ikayakurikiza itaravye nkunzi kumbura icyamujyanye mu munyororo na kunzi bagasanga nticyomugumizayo kandi yatowe. Ibyo nibaza ko ari byiza cyane rwose n'akarorero yuko igihe umuntu arenganijwe ahantu amatora ashobora kumurenganura kandi rero umukozi wari yamufunze atabyemeza ko uwo muntu ari wakurikiye batowe. Naho nyine ni ingendo nziza ya Senegal abandi bakwiye gukurikiza.
Mushikana hede ni nyankuru wiki abanyasenegal bavuga kwiki ego nibo batoye ariko kubona mushikana he Basiru Diomaye Faye ava mwibohero akaronka amajwi angana kurya 58 n'ibice 28 kwijana akarusha abanyapolitike bari basanzwe abanyasenegal bavuga kwiki.
Nakoze ikindi jambo abasenegal ryabatangaje kubera yuko mugenera ibigembanyi habaye mbere y'uko amatora haba iyo migembanyi abanyagihugu b'abasenegal babona yuko umwenda na karengane kari kutagirwa ku byerekeye ibyo mu ishinga ndayo Diomaye Faye na Usman Sonko bari mu mbuto abanyagihugu bakabona yuko umwenda na karengane ari mu senegal hariho santimayihari hariho akarengane abanyagihugu baje gukosora akarengane ama atelas na kichwa ni nakuta ni kundi abdibu kuna ablawa dahiri kani kutubesi ndaki kia ni kundi ablawa dahiri kani kutubesi na matisawu ina mtu na kichwa ni kundi matisawu kani 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 kutubesi na Diomaye Faye bayi mahiri kani yosu awa mkuu yuzi shokta ata wabiki mshitakuri aje kito ni kone uwa matoa jamali ya bucho nye mchadi hiso na mchadi hiso na mchadi ikawa na ujari kutegeke akashe telefoni za ambere bagi kujira matura na rezultato ya zara kwa ikawa na akashe telefoni ya telefoni ya sinda matura nchio njilini mkabu ya kitu nchio niki mchando nchio kituma kuwana matisari ya akira mwere iwe Diomaye Faye ya raji mwiki mudasho akana akira kama keza mwende na kaino yuko ambasadu ya kwa wazizo mwende kwa sita kama kuko ilo vini mwende kaino ya kitu kani nilagani yuko Senegali fite mucho wa matora kwa mbina mazani mwani mwani Senegali bani ya tora kandi njeku ya mwani anajuhu bijenga amatora ya jire jichangia ya jire tora urawana kariyo mbero ala matora mwukase ni hangere na uji kime mwundi mwela mwani hawa wali kumara tora mwukase ni hangere kalisa jara ya
wewe uri mu Senegal mushikana hede ni nyankuru bike mutubwire ibintu ashora kwerashikije abanyagihugu abanya Senegal bakaca bamwizera mu kanya gato ni nkibi
bo ikindi Diomaye Faye no bamwe be bashikira ko ndabonza cha guhindura system niyo ingendo ya politiki yamwe haba kudakera sano kumenga ikodipana bazungu hanze ndi bakisha kwa Senegal bashaka ko ubutegetsi bwifuza bifata ingendo zigiye mu mwanya gifite ijana ku ijana nicyo bituma mujye kugira mu minsi ya mbere y'iyo muguma y'iyo muti warenze ubutegetsi efektivu bavuga bati Senegal kwikukira gushitse ni kuvuga yuko gusabitanya itunga ry'igihugu kuko basanze yuko bimenga umenga itunga ry'igihugu ryasohoka rikurikirana n'ibikomeranya abanyagihugu bakabaje ibirije kubokoje tugira kujya kwa abanyagihugu.
Ambasador Gamaliel Ndaruzaniye mu matora atari make muri Afrika umugambi uri kubutegetsi cyane umukuru w'igihugu ahari iyo kiringo cyo kitarangira amajwi atangazwa abayegereye 80% kwijana ariko aya majwi muri Senegal asana yatandukanye cyane rwose n'ibiba mu bindi bihugu byo muri Afrika ibyo byo mu biha insiguro
iyo ni insiguro ya bivuge muri France tradition democratique du Senegal ukuvuga yuko uyu muntu naho yari mu munyororo ntiyaje ku izina ryiwe yaserukiye umugambwe aba Senegal baje yarungitswe n'umugambwe baje ukuvuga rero bamwizigiye bongera bizigira izimvuro z'umugambwe wa murungitse hanyuma aratorwa atowe icyo twashimira rero abandi bose bakabaremerwa atowe nk'uko amategeko abivuga, nk'uko amategeko abitegekanya. Icyo rero nigitangaza muri no minsi henshi bigora akaba gutembagaza ubutegetsi gusumbaho ko kuraba ingene bakoresha amategeko bari bariyemeje. Ibyo rero n'ukuri kubishima, naye ahandi ko yari mu munyororo birashika ko umuntu ari mu munyororo, ariko nta kirego cyabuze ko atorwa cyariho. Ntibitwaje ko ari mu munyororo kubera ikintu kitari cyamukunze, mugabo bitwaje yuko atategeko rimubuza gutorwa ririho. Ibyo rero yatorwa nk'abandi abaperezida, perezida yahoraho aramwakira bahana amasho. N'ukuri bagize neza imbere y'uko
ushatse Denis Nyankuruwiki, nk'uko ambasaderi abivuze, murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyari cyamufunze, ikintu cyari cyatumye bapfunga Bassirou Diomaye Faye? Wewe uri muri Senegal, hari icyo mubizi ko
murakoze kumva ijambo? Diomaye Faye yatunze agira ibintu muri Senegal, icyo cyane ko ujya mu Rwanda yari umuganga ari kutegeka uta n'uko yashaka kutumiza mpreza 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 bye for independent election. Nigerero Uganda ya kampanye yimwe amugatsinda sentakase bibiri kandi cyose se exceptional. Nigerero ko uyu muganga ari mutima wa gihugu gashe. Naho uyu mayi fayere mu gashere mutima wa gashere. Nacyo tuma bantu kugishi.
Ambasaderi Gamaliye Ndaruzaniye, hari ingendo canke umuco twabonye misi no mu myaka iheze aho umukuru w'igihugu nko muri Afrika kenshi na kenshi ashaka gusubirwa n'umuntu w'umuryango wiwe, umuhungu wiwe canke inshuti yiwe, vyaraye muri Gabon, vyaraye muri Chad. Ikintu kimeze nk'akarorero mubona ko ico gihugu ca Senegal kitafashe iyo nzira, ikintu mubona kimeze nk'inyigisho canke umuti w'ico kibazo ni nkuyuwe?
Intwaro zose haba muri Afrika n'ahandi zamarisije ibwirizwa shingiro byemejwe n'abanyagihugu n'ingene babisikanya ku butegetsi. Kibazo ni uko utowe n'iyo bwirizwa shingiro hageze nk'ikiringo kigera ku mbora kabona ashobora gutorwa, agomba guhindura ukwiwe atari uko abanyagihugu bari baravyemeje. Iryo niryo kosha rya demokrasi dufise henshi. Ibwirizwa shingiro si iry'umukuru w'igihugu yaje, ni ryatoje umukuru w'igihugu nka mu bandi bose. Manda yiwe iheze rero agomba guca rihindura ngo agire iryiwe. Iryo rero ni ibara ry'uwo mutegetsi aba agomba gutembagaza ibwirizwa ryemejwe n'abanyagihugu kugira batore uwashaka. Iyo siyo demokrasi. Demokrasi ni uko abanyagihugu bamana intwaro bemeje mu ibirwa shingiro ryabo rigakoreshwa uko ryanditse, mugabo ntirikoreshwe ngo bagire nkunzi cyangwa ngo rihindurwe kuko bagomba kuryemeza kuri naka. Demokrasi rero niyo yananiye kuvuga mu Kirundi la constance de la constitution, biyemeje mu gutora bakayikurikiza bakurikiza amategeko gusa ntibakurikize uko umutegetsi yariho abishaka.
Bakabandanya inzira ya demokrasi,
inzira ya demokrasi
no kubahiriza ibiza shingiro
kandi yatowe n'abanyagihugu kuko mwamwaravyemeje mu ibiza shingiro ntimurihize kuko muje gutoka. Icyo ni cyo rero Senegal yatubereye akarorero muri iyi myaka rigoye henshi muri Afrika nanke n'ahandi mbere na birumvikana, ariko Senegal yabaye ya modele muri demokrasi muri
Afrika. Kiri kuri mwebwe ambasaderi Gamaliye Ndaruzaniye, murabona ko Senegal ishobora kuba modele no kuri ivyo bihugu vyinshi bitari bike vyo muri Afrika yo mu rengero, aho twabonye misi heze ubutegetsi buhinduka ruko habaye za kudeta. Mwibaza ko ivyabaye muri Senegal bishobora kugira ingaruka nziza muri ivyo bihugu?
Ubu rero dukuye kuri Senegal ikudeta araho ziba kubera nyene ko kumbura bahoraho batagombye gukurikiza aya mateko yari yaremejwe, hakaba rero abanka agira kudeta. Icyo rero ni ikintu kigoye kuvuga, ni ukuraba icyatumye abo bantu bagira kudeta uwariho yari yakibujije. Nikumbure rimwe wambwira ko muri Afurika abantu bagomba guca bahindura amategeko gutoza uwabo cyangwa uwabo bashaka bidaciye muri aya mategeko bemeranije. Aho rero hari abo ikibazo hakaba kudeta ni violation de la démocratie mugabo iyo habaye violation de la constitution naho nyene aho byumvikanye ibyo rero ntikuvuga ngo uno nyene habaye iki hari habuze iki muri demokrasi yaho hari habuze iki mu kwemeza ibyiza shingiro ry'abanyagihugu cyangwa usanga umugabo agomba gutoza umuhungu wiwe ibyo ntibijya mu ibwiriza shingiro ibyo rero biratuma haba
kudeka kuri mwebwe nyene imyaka yiwe yoyo muyivuga ko iki imyaka 44 ari mu bategetsi bake cyane rwose muri Afurika hafi iyo myaka murazi ko benshi yageze mu zabukuru
yatowe kubera amabanga babonye yakoze mu mugambwe cyangwa imvuye ahora akora n'ahandi imyaka 40 yani wageze nyene gutegeka hari n'abatwaye hose nka 30 gusa cyangwa imikeyi imyaka rero siyo ironegwa ko ni jambo uwo muntu azi niba si jambo ritumbereye kumbure rizora mu minsi myinshi asubire kwemeza demokrasi yamushizeho n'ahandi imyaka na 2026 atwara cyangwa 2028
mushe na deni nyankuru bike kuri igihugu agiye gutwara Senegal Basiru Diomaye Faye yafaye yaratangaje ko agiye kwitandukanya na politiki izahahora muduhe insiguro
murakoze kuva ibyo muganga patiye itangira mu kibugo cyabo bavuga bati ubu tugiye kugira ingendo nshyashya ingendo nshyashya ni ukuvuga gutwara intwaro by'ukuri by'abanyagihugu kuko niyibagiye yuko ibya Diomaye Faye na perezida Ousmane Sonko mukuru w'umugambi bombi babinga na inspector d'exemple ni ukuvuga yuko ibintu bagitunga by'igihugu babizi byose babaye mu gihugu byose babizi byose uko itunga by'igihugu byahora binyaragwa babizi byose nicyo gituma rero bavuze bati batangiye kuvuga bakaba bati twabonye itagenda neza nibi barayivuga abanyuzi barabyumva barabona ko ari ibintu biboneka bati iyo ngendo rero yakoze ko tugiye kuyihindura abanyagihugu bose baragendaga kama iki nacyo nashaka kuvuga kubera nashaka kunganya ambasaderi gatoyi kuko Diomaye Faye usanga bavuga bati aracyari muto kunyura ngo atware aracyari muto bavuga yuko yaronse ubutegetsi urakujya abwigite burongo ni ukuvuga yuko igihe bafata amategeko abuza Ousmane Sonko mukuru wa pati k'umukuru w'igihugu pati gace bitanga sa mukandida ifite kama rero Diomaye Faye kina yari yitegetse kuyigira bagiye kumva ko ari wa mukuru w'igihugu ari uko kandidatire ya Ousmane Sonko ibaye invalide Ousmane Sonko rero acacagura Diomaye Faye kugira ngo abe umukandida wa plan B nicyo gituma rero nuko Diomaye Faye yagiye ku butegetsi kandi ntabyari yiteguye nibyo yigeze avuga ati bonje sore reprezentera repubulika y'ijana
mukanya gatoya mushika na Eden Nyankuru bike ibintu mubona byo hava bimuhebera intambamyi aho ukera agafata ubutegetsi ni nk'ibi
ibintu mubona bizo haba bimuhebera intambamyi ni kubera ko Diomaye Faye yigeze yigeza agira amabanga y'ibitwara abantu yigeze na chef de poste na chef de service yari umufonctionnaire muri mu bugendo bw'amakori ni ukuvuga yigeze akora ibya management yigeze aba guverineri yigeze aba na chef de quartier rero ku muntu mushasha mu by'ibitwara mugabo nibaza yuko icyo atari kibazo kubera yuko parti zifite abakade kamenya bakomeye kandi bakaze bafite igenda n'ijambo kandi ukuntu parti ishaka gutwara ishaka gutwaza na tekinokrati ni byiza abantu bafite ubumenyi mu byo bakora byose kuko intwaro za kera zaheruka zahora zifata abantu ba politisiye abantu b'abakobwa b'abanyapolitike bakaba ari bahana amabanga y'ukurangura abandi mugabo ikintu Diomaye Faye azakora mu biyemeje ni ukuvuga yuko umuntu azocaguza bitumbitse ku mpano z'ibi cyangwa ku bumenyi afite icyo ashobora kuzana igihugu niyo hari ibiciro rero y'ibya ahora bihaba kera kuko kera baraba ukuntu utorwa mu karere bamwe habaye amatora akabona yatowe neza nabo udafite kompetanse nabo udafite ubumenyi bakaduha yakoze kubera ko bazi yuko ufite abagutora benshi uko bizagenda bagera bati ujya mu nzu azize umara igihugu afise impano ingana gute afise ubumenyi bungana gute yumva igihugu kingana gute
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye igihugu cya Senegal nk'uko mwabivuze cyaracyerekanye ko demokarasi yatsimbataye muri icyo gihugu ariko mu bihugu bibanye byacu siko bimeze ibyo ntibishobora kuba intambamyi ku burongozi bwiwe
ahubwo nibaza yuko baraze neza ashobora kubera akarorero ibyo bihugu bibanye byabo kuko yatowe atumwe n'umugambwe abanyagihugu bose bamuje inyuma no kuvuga bakwikiye uwo mugambwe we rero ni nguvu iwe kugira atowe hanyuma rero akurikije amategeko kumburazo bakarorwa rw'abandi bariho baraza bamenye ko akwiye kuba intwaro kurikiza icyo abanyagihugu bipfuza kuko byahura niyo demokarasi hari aho bigora kandi byaragoye ntibashobora kubandanya bagira uko kuza yagize batashinze ama ayandi mabwiriza shingiro ukuriza mu nyuma icyo rero kiragoye mugabo nibaza ko uyu muntu aserukiye umugambwe abanyagihugu bose bagakurikira azana inguvu ahubwo ni kuba akarero k'abandi kumbure kuba akarero kubagenza ibihugu bya Afurika bindi
Muhusiana deni nyangurubike muri misi kamra meza heze igihugu cha Senegal charatoye utunzi mu kuzimu aho tukaba tuvuga ipetroli na gas ivyo bizogira ingaruka nki ku butegetsi bwa perezida Bassirou Diomaye Faye
niyagani ko kimori deni rizakate tuza kuwa na ambari ya ambari ya gao hariyo nikuzida marezele atatu na mbibiti tatu hariyo rizele jivirida jitwa jitani rizele strategi sindi mwinda mwinda na tekele mudago amakuu ajani mwinda ya tekele na hati hariyo nyeli jizema ili hati ya tenchewi ya Senegal na Mauritani ala nivyani suwago na matua hii mirizeo kwa wana ajia na ijani jivirida kwa kwa tibo kujito sige kituda na mbumuli jitoro kwa yuko awatiba kwenye chibitore lero ilihanga angadili haangu bizo havali hiko rela kwenye chibitore hama kituba nilia ane kandi kandi mchibitore cho wae mungu ya wani juhugu mungu ya senegari yo ahoni ho ikina uchaji haka kukwa nicho nidogo wa wani chibari ya sisi ni mnagawa ito waja jomai pae alizanye ije vile vishu wani juhugu kulela yuko bazi yuko kita chibitore chava nito
Ambasador Gemayele Ndaluzali mweho mwona gute ingaruka z'ubwo butunzi ugiye kuboneka mu Senegal
Hakigora abantu muri Afrika ni Kongo biragoye demokrasi yo ugabangana ubutunzi ni ukoresha ubutunzi ukagirira kamaro abanyagihugu bose tukagirira kamaro urwaruka ukongereza amashuri ukongereza ibindi ubwo butunzi rero ikibagoye mu mutwe bamwe ninda z'ubukoresha umuprezida w'igihugu abukoresha ku izina ry'igihugu akabukoresha ibigugu cyari gikeneye ahubwo ngira n'Imana yafashije mugabo kugira ngo kutunze bace baza batume bikugora gutwara nuko baba bagomba gusahura hama nawe ugasamara bakakubuza gukorera iby'abanyagihugu baba bariko baraguteranya n'igihugu icyo rero nicyo tugora afise umugambi uzomufasha azorondera bate abakozi babizi bamugirira programme y'ubutegetsi batunga ahubwo n'uburyo bushaka agiye kuronka abukoresheje yisunze amategeko y'igihugu gusa naye handi danture pero code minier irahandu nishinga amategeko ningene bagurisha ivyo bintu nakawa gasanzwe karabizi ingene bakagurisha ingene bashinga iyo code minier rero niyo bari clear yahoraho nawazoyikurikiza cyangwa bagira iyindi mugabo ntabitware atamatayoko aboneka abajeje
mu gusozera ambassadeur Gemayele Ndaluzani akajambo ka nyuma kabakerekeye amatora muri Senegal ikakerekeye ibindi bihugu byo muri Afrika byimirije amatora ika n'abanyafrika muri rusange mu kanya gatori cyane rwose munutumwe
amatora muyasaba abanyagihugu nukuba hareri ijambo mwasaza abanyagihugu nicyo bakwishuye ni mu bihugu byose iyo ugombye gutwaza mukazo abanyagihugu bagushinze kurongora nuko hari aho utabubishoboye bimwe mugabo uno munsi nibaza ko la classe politique senegalaise yarayerekanye yuko gishobora gukurikiza demokrasi bemeye kuva kera bakurikiye kuva kera
namwe mushyana hedeni nyankurubike tubahe ijambo rya nyuma kuvyerekeye amatora eka nivyerekeye amatora y'imirije muri Afrika ibindi bihugu akajambo mushikiriza na kahe
iyo jambo rya nyagresi kirizina nuko mu bihugu byinshi bya Afrika abategetsi benshi imaze kubera amezi amanda zibiri habonetse ubutegetsi butanga gusaza niyo bita igihugu mezi urutege cyabunya kwitegeka muri magaziri abariko abagenda n'abagenzi n'ukuri kobera yuko tujye gravitate akareba kuri cyane bari hayitanga karero je nabaye ngakwiye manda zitari zose iyo manda ziri kujya kuna zitari zose mwambarira iyo manda iyo mutu yiza hizi manda ziri nabaye bakwiye ingana ingana gutyo urabona ko ni byiza kandi byiza ibyo kuraba intwaro ya makisari iyo yubatse muri Senegal yagize amasitra yarubatse yagize iragishije le bisi electrique abari bakamabarabara bari kama universitaire kandi bari bakamabuto ampe parti yari ni bisi cyane muga manda ni zarakira na tibo manda zawe zawe zigenda nicyo gituma muri ibi byinshi bya afrika usanga bajye bakuye ibyo batandi kuri iyi myaka ya 2025 hagira ni kuzara bishimo bwo afite bazigira ikintu umuntu ushobora kugira ni bisi cyo gusaba ko ubutegetsi bishobora guhererekana mu mahoro n'umutekano atangane ntabaye kandi ibyo bikibandanya tunibaza yuko iyo leso icyo kiyibwa cyo gutaka kuri Senegal kikatubera akarere nta kutinya yaje n'ibindi by'uburaya amatora kuko amatora y'umutekano yatunganije bidafite uko atungana ngo kuko tunanirwe na bene yatunganije ubutegetsi bashobora kubisikanya n'ubundi atangane zihabaye kandi ni byiza ku gihugu gituma abayendesite abantu bazi itaya mu gihugu bagira confiance bagira icyizigiro gihugu ibihugu byinshi bikerezwa n'uko abantu benshi atazizigira afite igihugu kubera yuko ukundi ubutegetsi mu gushyikana hapanza kuri ingorane nyinshi cyane abantu badapfa ibikora bitara byinshi nibaza yuko ukuntu ubutegetsi kidahererekanye muri Senegal bikeza kutubera akarere k'ibanyafurika
Deni murakoze deni nyankuru bike murakoze cyane se kose ku kanya muhayi radio ijwi rya Amerika ndabashimiye namwe ndabashimiye namwe ambassadeur Gamaliel Ndavuzane ku kanya matoyi kugira ngo mugane radio ijwi rya Amerika ku matora yo muri Senegal murakoze
jewe nibaza yuko ijwi rya Amerika rirafasha gukurikiza mu bihugu bitari bike guteka ari kuvugiramo rero je ndabishima kuko kumbure uwakumvirije ko bikinga kuri Guadeloupe Amerika nibaza yuko niteka maduteye donc mwakoze natwe turabashimiye
ndabashimiye cyane rwose ijwi rya Amerika rirashimira cyane cyane nk'abanyapolitike akaba analista abantu b'inaribonye mu bya politike bamashikiriza ibyiyumviro byabo kuri ku ijwi rya Amerika badukurikirana n'abantu miliyoni n'imiliyoni kandi bose bamabifuza kumenya ibyiyumviro byanyu ku bibazo bitandukanye mwakoze
murakoze cyane rwose
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugire amahoro n'umutekano mu wanyu
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama
dusangira ijambo
it's the MP record Dr. Mash production holy seven your smile na upendo dusangira ijambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi